Mzamba.
Mzambi rasamirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Ngini we nchuti wakunzi wa radio Nzamba gatika kawe kaze mura ya makuru tuko wateguriye kuruno wagatanda tugenekezo jachumi na kane rusama imumbibili na milongibili na kabili ayo nayo tuyahere kungingo nguru nguru zikulikira. Igenekezo jachumi na kane rusama mungaka imumbibili na chumi na gatanu numusu wabayi ni wagigwa mumujangu wa menyesha makuru mu Burundi. Uyu munsi ni imyaka indwi irumanye ibimenyesha makuru bine byigenga bituriwe n'inzego za leta ya CNDD-FDD. Umwe mu barongoye ivyo bimenyesha makuru arababazwa n'uko ubutungane bw'u Burundi atashobora kora gushika uyu munsi. Inyuma naho y'igitero cyakozwe n'intagondwa za El Shabab ku kirindiro cy'abasirikare bo muri batayo ya 61 mu gihugu cya Somalia, amatohoza ku byabaye yaratanguye. Amakuru Radio Inzamba ifise yemeza ko icegera cy'utwari batayo amaze kumvirizwa aho yagirizwa na bagenzi we kubatana urugamba nk'uko muza kubikurikira. Nayo mu bumanuko bw'igihugu hari imyidogo myinshi mu bakora umwuga wo kunguruza abantu bakoresha amakinga basanzwe bakorera mu ntara ya Rumonge. Imvo bashikiriza ni itegeko rya buramatari rivuga yuko bagiye gutozwa amafaranga 5,000 kuri uwo wese akora uwo mwuga kugira hubakwe ibiro by'iyo ntara. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Imyaka indwi irarumanye kuri iri genekerezo rya 14 rusama 2022 amaradiyo ane yigenga aturiwe mu Burundi. Ivyo bikaba byakozwe n'inzego za leta inyuma yaho ubutegetsi bw'umuhisi Peter Nkurunziza buhatswe gutembagazwa n'abasirikare. Inosa Muhozi arongoye televiziyo Renaissance imwe muri ayo maradiyo yaturiwe asigura ko ubutungane ataco bwigenze bukora kuko ayo maradiyo yaturiwe n'ubutegetsi. Naho biruko abamenyesha makuru bahunze igihugu bahora bakora muri ayo maradiyo baragerageza gutanga makuru ku bijanye n'amabi akogwa mu gihugu. Tega matwi Inosa Muhozi.
Uno munsi dukwije imyaka indwi kuvaho leta y'u Burundi fatinga ingo yo gutera ibimenyamakuru byigenga bine bahere kuri Télé Renaissance, RPA, Bonesha n'Isanganiro. Duterwa n'abasirikare n'abapolisi bararasa, baraturira, bakoresheje ibiyuko bikomeye, amagrenade, amaroket, eka barakora ibishoboka kugira basambure ayo maradiyo na televiziyo byigenga. Baca basubira baratubuza gusubira kuhakorera kuko procureur general ya CSO bitiye kuribuza ko hagira usubira kwinjira ku bico gihe. Ibyakira bayindwi rero kuri RP ya na Télé Renaissance niko bikimeze, n'ubu nta ushobora kuhegera muri twebwe. RP bari baturinda ni harasha kabisa aratokombera. Muri Télé Renaissance ibintu byari byagumye kuko ntibashoboye kwibinjiyeyo kandi n'inzu ikomeye ntiyashoboye gusha ngo indani hashikirwe. Ku buryo ibyuma byari ndani ubu barabisahuye byose nk'aho menga nta kintu kigeze kibayo, ari ibyuma ari n'ibikoresho bindi byariyo, kandi hitwa ko yacunzwe n'igipolisi barasahuye barakoropa neza kabisa. Kushiku uno munsi rero uretse Bonesha na n'Isanganiro byashoboye gusubira gukora ku buryo bwikandamizwa kuko uri kubivuga uko biri nta cyahindutse kuko abamenyeshamakuru barenga injana barahunze igihugu kugira bashobore gukiza umwuga n'ubuzima bwabo bakorera hanze ku ma internet ama réseaux sociaux barabandanyije gukora naho ari mu buryo bugoye cyane buvuna, ariko uvuna uvunikira igihugu uremera ukavunika. Nicyo twiyemeje, nicyo dukora n'ubu rero. Naho mu Burundi ubwigenge bw'umenyeshamakuru n'ubu butaraboneka, igikorwa gikorerwa hanze kigaca kuri internet kirafasha kugira abantu batebe bamenye ibiriko biraba mu gihugu, naho leta tacyo itakoze kugira abarundi ntibamenye ubwicanyi, utotezwa, gusahura, kunyuruza abantu, kutunganya nabi igihugu gushika batubwira kurya imisiba n'ibikogoshi biriko biraba mu Burundi. Nibaza ko muri rusangi ari uko umwuga wo kumenyesha amakuru umeze kuva imyaka indwi. Ibimenyesha makuru byigenga byakurikiwe n'abarundi bose bitewe bigasamburwa na leta y'u Burundi.
Amatohoza yaratanguye inyuma y'igitero cyakozwe n'intagondwa za El Shabab ku kirindiro cy'abasirikare bo muri batayo ya 61 ya Atmis iherereye mu karere ka Selbaraf. Inkuru ziva mu basirikare zivuga ko intwaza ngabo y'ipete rya Major Emmanuel Nimbona batazira kibosi yari cegera cy'utwara ibatayo aramaze kumvirizwa muri inondwi turiko turasozera n'urongoye inteko z'u Burundi yagirizwa kuba yataye bagenzi bo mu kaga mu kubatana rugamba ari kumwe n'igice kinini cy'abasirikare bari kuri ico kirindiro. Ni inkuru tubaza Beni Axarakana.
Iyo ntwaza ngabo yagirizwa na bamwe mu bacitse ku icumu muri ico gitero cyahitanye abasirikare 39 harimwo uwarongoye ico kirindiro ca Atmis kuba yaragumuye abasirikare bagahava bafata inzira bagahunga. Nkuko amakuru ashikira radio Inzamba bivuga, Major Nimbona Emmanuel yararengutse mu biro by'urongoye inteko z'u Burundi General de Brigade Ndizigiye Eli batazira muzinga ku cicaro c'ingabo z'u Burundi muri Joal. Akaba yari yamutumye kugira atanguze amatohoza ku byagirizwa iyo ntwaza ngabo. Akaba yagirizwa kuba atumviye uwari abarongoye Lieutenant Colonel Ndayiragije batazira Kajeke yabahimiriza kugwanya abansi bari babateye. Bamwe mu bacitse ku icumu bakaba bemeza ko Major Nimbona yataye urugamba gahunga agenda ajanye n'abasirikare 110 ku basirikare 161 bari kuri ico kirindiro kiri mu karere ka Seyfalaf. Ibyo bikaba byatumye aba El Shabab bashobora gufata ico kirindiro biboroheye babanje no kugandagura uwararongoye ico kirindiro. Amakuru dukura muri Somalia mu basirikare nuko aba El Shabab bamaze iminsi muri ico kirindiro imbere yo kugenda batwaye ibigwanisho byose byari aho. Abanyagihugu bo muri ako karere babwiye abamenyeshamakuru ba televiziyo y'Abongereza BBC ko abo bihebyi bashobora kuba baramaze iminsi bagendereza ico kirindiro imbere yuko baza kugitera. Ayandi masoko ya radio Inzamba avuga ko ico gitero catangujwe n'iturika ry'amabombe yari yatezwe mu modoka yari yaraye kuri ico kirindiro izanywe n'abasivili b'Abasomaliya. Bamwe mu basirikare bari kuri ico kirindiro bavuga ko iyo modokari yari yumwe mu bari basanzwe bamenyerewe ko baza kurondera igitoro kuri ico kirindiro. Gushika ubu inteko z'u Burundi zirashobora gusubira gufata ico kirindiro.
Arakenuye Beni Axarakana. Mu bumanuko bw'igihugu naho imyidogo ni myinshi mu bakora umwuga wo kunguruza abantu bakoresha amakinga basanzwe bakora mu ntara ya Rumonge. Ni mu gihe buramatari w'iyo ntara yatanze itegeko ko bagiye gutozwa amafaranga 500,000 kuri uwo wese akora uwo mwuga. Ayo mafaranga ngo nayo kubaka inyubakwa y'ibiro by'iyo ntara. Iyo ngingo ya buramatari bakaba bayamirira kure ngo kuko bari bamaze gutanga amafaranga atari make kandi ntibamenye icyo akora. Ido nido na Trifine Kani wabo.
Konsolatoru yitunga buramatari w'intara ya Rumonge yafatiye iyo ngingo mu nama yagirishije abo baca amahera bunguruza abantu ku makinga hari kuri uyu munsi wa gatanu. Abari muri iyo nama bavuga ko bategetswe gutanga ayo mahera. Buramatari asigura ko ari ayo kubandanya ibikorwa byo kubaka inyubakwa izokoramo ibiro by'iyo ntara. Nk'uko umwe mu bakora uwo mwuga yayaze na radio Inzamba bivuga ngo iyo ngingo ije kunyura ubukene bwari busanzwe ari bwinshi mu miryango itari mike.
Turabye amafaranga duca ngaha mu Rumonge umuntu ukunguriza n'amafaranga 200 n'iyumvire namwe gushika aho kwezi 500 nta mahera turonka rero yotuma badutwaza amafaranga kumwanya kuko hari n'ayandi twari twaratoje twero ntwumva icyo amafaranga agiye kudokora. Hanyuma ikindi nuko twiyamiriza yuko batubwira yuko dutegereza kwiyandikisha mu misanzu yadutegetse yuko dutegereza kwiyandikisha kugira ngo bazoducunge neza azongo azomenye ikinga mwene ryo azomenye yuko twese twata
ayo mafaranga agiye gutozwa ku itegeko rya buramatari w'intara ya Rumonge yongeye ku yandi abo bataxi vero bavuga ko bari bamaze gutozwa ariko badahawe icyerekana ko bayatojwe na kimwe. Ayo akaba yatozwa n'ubu barongoye
tumaze guterera kandi gatari gake badutegera mu barabara duterera none ayo mafaranga ajyahe. Ibiro by'intara twebwe twitwanka guterera mugabo n'ubundi ibyari bisigaye twabona umengana ibike ubwa mbere batubwira ngo ngizogereka wa gatatu mugabo twabonye bagereka rimwe n'amafaranga yose yegeranijwe yagiye hehe. Twebwe nibyo tutumva abakuru bakurira ba buramatari canke bandi bari bakwiye gukurikiranira hafi ikijanye n'amahera atozwa ngaha mu ntara ya Rumonge kuko ntibyumvikana neza icyakora ntikiboneka.
Ibiharuro vya nyuma bitangwa n'ishirahamwe ry'abunguruza abantu ku makinga bivuga ko abantu barenga 200,000 aribo bakorera uwo mwuga mu ntara ya Rumonge. Radio Inzamba tukaba twarondeye buramatari w'intara ya Rumonge kugira atange umuco w'ikoreshwa ry'aya mafaranga ariko aratozwa turamukena.
arakuze na Tifine kani wabu. Umukuru w'umutumba Charatsi komine Kabarore n'intara ya Kayanza yarahagaritswe kuri wa gatanu mu mabanga y'urongoye uwo mutumba na musaneri w'iyo komine Berekimansi Nsaguye akamwagiriza kudashira mu ngiro ibyo aba yamutegetse gukora. Yagirizwa kandi no kunyuruza amahera ya koperative Sangwe asanzwe arongoye. Ido nido na Alexandre Niyungeko.
Nkuko biri mu rwandiko rwa Mustanteri Berekimansi Nsaguye bwo gukura Nataneli Sitarehe, umukuru w'umutumba Charasi amwagiriza ibintu bibiri. Berekimansi Nsaguye avuga ko Nataneli Sitarehe atashatse gushira mu ngiro ingingo ya Mustanteri yo kumusaba gutunganya neza ubutunzi bwa koperative Sangwe yari arongoye kuri uwo mutumba wa Charasi. Ngaho yamusaba kuba yasubije mu kiringo c'indwi zibiri gusa amafaranga angana n'imiliyoni indwi yihaye mu kigega c'iyo koperative ata muntu n'umwe agishije inama kandi hatazwi ico yayakoresheje. Ikindi ngo nuko abankarije amabanga menshi harimo kuba umwigisha w'indimo, umukuru wa koperative n'ukurongora umutumba ata mwanya uhagije yaronka wo kumviriza abanyagihugu no kubatunganiriza. Iyo ngingo Mustanteri yaraye yifashe hari haciye ukwezi n'igice ayo mafaranga atarasubizwa mu kigega. Uwo mutumba ukaba ugiye kuba urarongowe vy'imfata kibanza na Emmanuel Nduwimana yahora icegera ciwe mu kurindira ko inama ya komine ikorana mu kwezi kwa Ruheshi buca gutangura ari naho hazofatwa ingingo ntabanduka kuri ico kibazo.
Inzamba
tubandanye amakuru twabateguriye mu gihugu cha Malawi. Hari ubukene bw'amazi mu ikambi y'impunzi ya Zareka mu gihugu cha Malawi. Impunzi ziba muri yo harimo n'abarundi zivuga ko bamaze umwaka urenga bafise ikibazo cyo kuronka amazi mu mazone amwamwe amabombo yarugawe. Ibyo bigatuma amagara y'abana babo abangamigwa bagasaba hasere gutorera inyishu cyo kibazo. Inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Ababa muri iyo kambi bavuga ko haheze ikiringo kiringa umwaka atamazi meza babonye. Amwe mu mazone ayigize amabombo y'amazi yarugawe. Bavuga ko abana baguma bagwaragurika kuko banywa amazi mabi. Umviriza umwe muri abo avuga ingene byifashe.
Ikibazo cy'amazi cyabaye ndaza mu nkambi. Amazone amwamwe zone yitwa Gatuze tubaye tutagira n'ibumba rimwe, amabombo yose barayugaye. Abana kuma bagwara kuko baza kunywa amazi mabi, bakagenda ahantu mu migezi baza kuvoma amazi ugasanga ariwe ko baranywa. Ukuri turi mu bibazo bidasanzwe.
Ikindi bavuga ni amasanganya ashikira abana iyo bagiye kogera mu myonga. Bakemeza ko n'imiburiburi abana batanu ku mwaka bapfa batwawe n'amazi.
Abandi bakagenda n'abagiye kumesa uduhutsu, hari ibintu ibizunga bamesa bakasaba ngo biyoge bakapfirayo bagaherayo. Nta mwaka wizana atabana na batanu bapfiriye mu mazi. Asaba leta nayo niko wajamwo bakica ukuntu bopfa muri ico kibazo.
Mukamenya ko gushika mu kwezi kwa mbere uno mwaka iyo kambi yarimwo impunzi 448 bava mu bihugu vya Congo iharanira demokarasi, u Rwanda n'Uburundi. Abarundi bakaba bagira ku 111. Uruganda rwa Radio Inzamba nitwashuye kuronka Ireli na Makwa asirukira hase ya muri iyo kambi kugira ngo agire ico ashikirije kuri iryo bura ry'amazi.
Ubu naho n'umwanya wo gukurikira ikigabane ku isoko. Ikigabane ku isoko cy'uno munsi kidushikana mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda. Iyo kambi irabandanya kwakira abarundi bahunze nk'uko babivuga kubera amabi atandukanye bakoregwa n'ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD. Ku isoko mugishikirizwa na Jean Marie Ndabashinze.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Baba hafi amajana abiri bariko barasaba ubuhungiro. Abo n'abarundi bashitse mu gihugu cy'Uganda mu ikambi ya Nakivale kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane. naho leta y'Burundi idasiba guhamagarira abarundi bahunze gutahuka ugwaruka gw'imbonera kure ngo ruri mu rutuma ibitigiri by'ababandanya bahunga byiyongera mu bihugu bibanye. None uko guki kugira ngo umurindi w'ababandanya bahunga uhagarare maze n'abahunze bahunguke. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenerwa 14 Rusama umwaka wa 2022 mukaza gushikirizwa na jewe Jean Marie Ndabashinze Kaze. Abo barundi basaba ubuhungiro benshi baje bava mu ntara z'uburaruko bw'igihugu bose bahuriza kucatumye bahunga igihugu. Icyo naco ngo na mabi atandukanye bakoregwa n'ugwaruka rw'imbonera kure ziri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho zihohotera abo badasangiye umugambwe eka n'abatari mu migambwe. Kurikira bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu ba radio ijwi ry'abanyagihugu.
Ncanko za kumire mazinduzi biri turi ngaha kibazo tuhageze cy'umutekano ugwaruka rw'imbonera kure nk'umutambukanyi wawe canke umutama wawe nko guca gahera ashitse ku mupaka baramufata bakamaka twaduhera yaravuye guca hanyuma agashika mu rugo atakintazanye naho ubibonye uko nyene ucyobona menga aho nyene ukigiye. Nkabantuka mu ntara ya Kirundo jewe icanzanye burya ugira uracuruza akantu kabone mbonera kure ziraje tidana bamwe bakabirira ubusa wibaza ngo baraguha amafaranga ntibayaguhe. Eme burya umutahenye nukandi ukaguhenukana wavuga bakacavuga ngo ca gipinga kiravuze kirasaduhira kijura intambara kico nico cadukuye mu Burundi.
Hamunkambi ndahamaze indwi zitatu. Jewe naturutse mu ntara ya Munyinga komune Giteranyi. Ni ukuvuga jewe narisanzwe ndandaza kabare, harageze yaho baza baranywa inzoga nandika nagera yaho nishuza bikaba imishwano byamaye imishwano nkapfungwa. Urumva mu nyuma umutare wanjye barahombeje bose urahera ndavuga ati ahantu nta burondero buhari reka ndebe ngende gusaba ubuhungiro ndabona ngako ikiri imbere bagira abazonyica.
Jewe ino ndamaze icyumweru bibiri mu Burundi navuye mu ntara ya Ngozi muri komine ya Ngozi. Iyo utari mu mugambwe na cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi, ibibazo nagize nuko hageze igihe abo bitango ni mbonera kure uri gucuruza bakaba bapanga abasuma bakabyiba kubera ko utari kumwe nabo ukagira ngo ni abasuma babyibye kandi ari bariya baguciye ku ruhande kuko babonye utari kumwe nabo.
Ibivugwa n'abo barundi baherutse guhunga igihugu biranyuranye n'imvugo z'abategetsi b'Uburundi uhereye ku mukuru w'igihugu, aho basaba abarundi bahunze gutahuka mu gihugu kuko kirangwamwo amahoro n'umutekano. Kugwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bambwe Nyumvira, bamwe abategetsi b'Uburundi wabifuza by'ukuri ko impunzi zitahuka wari bakwiye guhagarika amabi akogwa n'imbonerakure hanyuma bakizeza abarundi ko amabi zikora azohanwa. Tumukurikire yaganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance.
Burya mu gihugu iyo hari amahoro ntibiri guraburirimba. 93 aho ndayakindiye abarundi bose bari barahunze barishitse barahunguka, ntiyaba ninze kuvuga ngo ni mutahe, bose barumva bati amahoro arabonetse reka dutahe. Uyu munsi uretse ko yirirwa aravuga ry'amajambo, ibyo bikorwa ariko arakora byotuma abantu bahunguka n'ibiki? Abantu babandanya bicwa, abantu babandanya bafungirwa ubusa, abantu barimo baricwa n'inzara bitewe n'ubutegetsi kubera ko bararima ubutegetsi bukimbura ugaca butakubashorera ku byo byimbuye ku biciro by'umurengera. Aha none wakuramwo ibintu byo gutuma abantu bahunguka bigenze gute? Abahungutse nabo wumva bamerewe gute? Kandi uwo munsi urumva ko n'abandi bariko barahunga kandi n'ibyo n'abandi bazonga kubera ko mu by'ukuri izo nyigisho zirimo ziratangwa za gisirikare ngo zugwaruka muhora mwumva abarara bari ihoho mu makomine zira za gihogazi muhora muvyumva ibyo byose bibaza ko birondera iki ibi byo bisirikare dagasakisa kerimo baragira wibaza ko ari kurondera iki burya ni mwene ibyo ejo turashobora kugwa mukaga bikabyara akarambaraye
Haraheze imyaka indwi ibihugu bya Tanzania, Rwanda, Uganda hamwe na Republika ya Demokrasi ya Kongo byakira impunzi z'Abarundi. Nimba umuzo mukuru w'igihugu mushasha wari wahaye icyizere impunzi zimwe zimwe zigataha uno munsi impunzi zirenga 300,000 ziracabarizwa muri ibyo bihugu nk'uko ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe gitaye impunzi ku isi HCR bibyerekana. Ino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi cy'amarindi abashinze n'ijyana niko ndakibashikiriza ndabaha isango ryo kuwa gatandatu uza mu kindi kiganiro nawe utaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Mu gusozera aya makuru tubabwire ayanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi uyu munsi tuyasomegwa na Jorge Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Sanga kanze mwese muri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru nayo tukayahera mu kinyamakuru SS Media aho cyandika ko umukuru w'igihugu yemera ko afise uruhara mu ifungwa rya muganga Christophe Sahabo. Icyo kinyamakuru kikavuga ko hari ku munsi wa kabiri mu kiganiro cya mbere umukuru w'igihugu yahaye abanyamakuru aho yabanje kubwira abari ngaho ko leta ariyo ifise imitayi minini mu itunganywa ry'ibitaro Kira Hospital yari irongowe na Christophe Sahabo imbere y'uko afatwa agatabwa mu ruhoko mu ntango z'ukwezi kwa kane umwaka nyene. Muri ico kiganiro n'abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu ngo ntiyarindiriye ko abamenyeshamakuru bamubaza ibibazo bijanye n'ubwo rubanza. Yavuze ko yifuje gutanga umuco kugira ngo abantu bamenye aho leta ihagaze ku vyerekeye ubwo rubanza rwa Christophe Sahabo. Ati je navuze ko ari gukora ibishoboka byose kugira turondera amafaranga y'igihugu. Arongera kandi akavuga ko imitahe ya leta ibwirizwa gutanga inyungu kugira ngo izo nyungu nazo ziterere mu byo igihugu kiba gikeneye. Ati iyaba nari umushikira zamanza nokora uko nyene. Kuvuga ko umukuru w'igihugu ariwe atumye Christophe Sahabo agumye afunzwe Evariste Ndayishimiye nk'uko tubisoma ico kimenyeshamakuru amaze kwitangaza ngo yaciye avuga ko ari nkavyo. Asigura ko yiyemeje kurondera amafaranga yose y'igihugu yanyegejwe. Ikimenyeshamakuru SS Media kibandanya cyandika ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyamirije abavuga ko muri urwo rubanza Christophe Sahabo yobahogwa ubwoko bwiwe. Mu byerekeye ubutungane nyene dusoma mu kinyamashakuru ABP Info ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atera kamo abacamanza baherutse kuronka amabanga kwitegeko ry'umukuru w'igihugu Decret Presidentiel gukora bakorera neza abarundi bose. Hari ku munsi wa gatanu mu nama y'umutekano yabaye mu ibanga inama yatumiwemo abakozi bakuru bakuru mu bushikanganji bujere umutekano ubutungane abakora mu biro by'iperereza n'ababura amatari bose. Evariste Ndayishimiye yaboneyeho kandi akajya gutera kamo abacamanza bakora mu gisata cy'umutekano guhindura ingendo mu gikorwa bajejwe. Yasavye gukora ibishoboka byose kugira imanza zadindiye zishobore gucibwa bidatevye. Ikimenyeshamakuru iwacu naco candika ko ku munsi wa gatanu igerekezo rya 12 uku kwezi turimwo umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano Gervais Ndirakobuca yahagaritse igikorwa co guharura amamoto, amakinga n'amatugutuku bidaca amafaranga mu gisagara ca Bujumbura. Ni nyuma yaho uwo mushikiranganji aboneye ko ico gikorwa cabayemwo amahinyu menshi yaciye asaba abajeje intwaro wo mu gisagara ca Bujumbura gusubira muri ico gikorwa. Asigura ko mu gikorwa ca mbere co guharura ibyo vyuma basanze hari amamoto 1,813, abatukutuku 5,874 hamwe n'amakinga 13,711 byose bigakoreshwa bidaca amafaranga. Ibyo biharuro rero ngo ni byinshi cyane umushikiranganji Gervais Ndirakobuca akibaza ko hashobora kuba hari abaca amafaranga biyandikishijemo kandi batari bavyemerewe. Mu gusozera ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru Irvine Florian Morame yararongoye umugwi warujejwe kuvuga umwigeme mwiza w'indero kandi aciye ubwenge uwo bita Miss Burundi umwaka w'2022 yarahaye ikiganiro ikimenyesha makuru iwacu. Ninyuma yaho abatari bake bari bavuze ko igenwa rya Miss Burundi w'umwaka Miss Keringa Ruko ryabayemwo amanyanga atagira uko angana. Wari arongoye ico gikorwa yasiguye ko atanarimwe habura abidoga iyo habaye igikorwa nk'ico. Irvine Florian Morame yamenyesheje ko haba mu vyerekeye ivyo gutora Miss w'igihugu, haba mu vyerekeye inkino n'ibindi, gutora uwa mbere bidategwa n'uko umuntu yazanye abamushigikira benshi mu higanwa, ahubwo ko uwa mbere atogwa hakurikijwe ibisabwa mu higanwa. Aheraheza avuga ko itogwa rya Miss Keringa Ruko ryabaye hakurikijwe ibisabwa byose. Areya niho hagarukiye aya makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakenuye Jorge Nimenya ingaha duce dusozera aya makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Tuzafinjotse mu nzimana na yabashikirije, ndabifurije amahuri wanyu naho ubutaha.